Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ngaramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Ese umuntu uketsweho icyaha akagomeza gahabwa ibyo yagenerwaga nta cyabaye, then bikarangira abaye umunyacyaha, ibyo twamuhaye bizaba recovered gute?
Uyu ni ministri w'abakozi ba leta n'umurimo w'u Rwanda Uwizeye Judith ku mushinga w'ibigenerwa abategetsi bavuye mu mirimo. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Turahera ariko ku makuru yo hirya no hino.
Urakoze Thomas Kamirindi, aya makuru mugira mushyizwe nanje Aloise Bigirimana. Abanyesudani umanuko bashika 20 barafuye, abandi bashika 10 barakomereka mu migwano yongeye kwaduka mu minsi ya 3 n'uwa 4 mu ntara ya Yombio hamwe niyahoze ari leta ya Upper Nile. Abasirikare ba leta ya Sudani y'umanuko hamwe n'abayigwanya bari bagirizanya kuwatanguye gusotora uwundi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Yambio batangaje ko bakanguwe n'urwamo rw'amasasu kuri uyu wa kane, bituma haba uruhagarara muri ako karere. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi muri leta ya Gudubuduye Joseph Natale Sabune yashikirije ko abarwanya leta bateye abanyagihugu bica bisaba ko abasirikare ba leta baza gutabara. Nawe Dickson Gutulake avugira abarwanya leta bahurikiye muri SPLIO avuga ko abasirikare ba leta aribo bateye ibirindiro byabo kandi ko bo baciye bivuna. Gatulake yatangaje ko amasezerano y'amahoro yatewe ko mukono mu mwaka w'2015 na Perezida Salva Kiir hamwe na Riek Machar yahoze ari cegera ciwe, ayo masezerano yasambuwe gushiku. Umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma yongeye gukingirwa n'inama nshingamateka aho yanse kwemeza integuro y'itegeko yari yatanzwe n'abatavuga rumwe na leta yari igamije kumukura ko ubwizigirwa. Umugambi ukomeye mu itavuga rumwe na leta The Democratic Alliance niwe wari wasiguye iyo integuro y'itegeko kuri uyu munsi wa 5 mu nama nshingamateka, mu kuvuga ko Perezida Zuma ari kibazo ku mutekano w'igihugu cya Afrika y'Epfo. Abashingamateka bo mu mugambwe ANC uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo integuro, bituma itabasha kuronka amajwi akwiye kugira yemezwe. Ibaye inshuro y'umunani Perezida Jacob Zuma asimba ibirego nk'ivyo bimusaba kuva ku butegetsi, aha batavuga rumwe nawe bamwagiriza ivyaha bitari bike harimwo no kurya ibiturire. Imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi yacitangaza ko urwo rubanza barurekeye abanyagihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2019. Hano muri Amerika naho abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bo mu bisagara bikomeye byo muri iki gihugu, kuva mu gisagara cya New York gushika muri California, barongiye kwihama barabara ejo ku munsi wa 4 ku munsi wa bugira kabiri biyamiriza itorwa rya Donald Trump nk'umukuru w'igihugu agira 45 wa Amerika. Benshi muri abo bigaragambije bari abanyeshuri babirabure n'abamuka muri Amerika y'amajefo abo bita abalatino. Umuyabaga umwe yabwiye televiziyo CNN ikorera ha muri Amerika ariko akorora mosozi avuga ko abimukira baha muri Amerika bakora bitanga kugira barabe ko botera imbere. Atari ko amajambo Donald Trump yagiye arashikiriza mu myiyamamazo agaragaza ko ivyaho bigiye kumera nabi. Mu gisagara cya Los Angeles urwaruka rwaraturiye isanamu ya Donald Trump kandi baragerageje no kuzibira barabara rinini muri ico gisagara rihurumbirwa n'imiduga myinshi. Abashika 30 barahagaritswe n'igipolisi mu gisagara cya Oakland hafi ya San Francisco inyuma yaho basomborokereje abapolisi kandi bazibiye amabarabara. Tubibutse ko Trump yashikirije ko agiye kuba perezida w'Abanyamerika bose ariko ntacyo yigeze ashikiriza kubigaragambya cyangwa ngo asigure imigambi yiwe kuva aho atahukaniye iyi ntsinzi. Tukiri kuri inkuru nyene itorwa rya Donald Trump kuzorongora leta ya Amerika ryatumye abadiplomate batari bake bishira mu mpuzo makongoni baterwa n'agashavu bivanye n'imvugo zo gukumira no gukengera oni Trump yagiye arakoresha mu bihe by'imyamamazo. Inyuma y'imyaka 8 heze oni ikorana neza na leta ya President Obama, abategetsi benshi ba oni bafise ubwoba ko Amerika igiye gusubira mu bihe by'umwijima nk'ivyo yigezemwo ku ntwaro ya George Walter Bush yakumira oni mu ngingo yafata zijanye na politike mpuzamakungu. Umuvugizi wa oni Stefan Dujarric we yatangaje ariko kuri wa kane ko afite ibyizigiro koni yiteza imigenderanire myiza na Amerika. Amerika rero nico gihugu gitanga intererano nyinshi muri oni, aho gitanga imiliyaridi 8 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka. Bamwe mu bategetsi ba oni rero bakaba bafite ubwoba ko Amerika igiye kuzogabanya cyane ayo mafaranga, kandi ko kandi iryo shyirahamwe rihanzwe n'ibibazo bitari bike bisaba gufasha abanyagihugu ku isi nzima. Abategetsi nabo ba Afghanistan batangaje ko barwanyi b'abatalibani baturikije bombe yatezwe mu modoka ku buserukizi bw'Ubudagi buri mu buraruko bw'igisagara cya Mazar Sharif mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Abategetsi ba leta za Afghanistan n'Ubudagi bemeje ayo makuru y'ico gitero, ariko nta bitigiri by'abo bahasize ubuzima batangaje.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda abadepite bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko basuzumye umushinga w'itegeko rigena ibihabwa abayobozi bakuru batakiri mu mirimo. Uwo mushinga rero nurangiza kwigwa uzajyanwa mu nteko ishinga amategeko mu nama rusange. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ministre w'abakozi ba leta avuga ko umushinga w'itegeko ugamije kugabanya ibyagendaga ku bayobozi bakuru mu gihe batakiri mu kazi, uteganya ko aba bayobozi bajya bahembwa amezi atandatu mu gihe mu itegeko risanzweho bahembwaga igihe cy'umwaka. Ministre Uwizeye Judite ushinzwe abakozi ba leta atari ibi byonyine bizakurwaho ko n'amafaranga yo guhamagara yakomeza guhabwa aba bayobozi batakiri mu mirimo, ayo kwakira abashyitsi, imodoka zahabwaga aba bayobozi, byose byavanwaho mu gihe batagikorera leta mu rwego rwo kubungabunga umutungo wa leta. Izi mpinduka abadepite bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bazigaragaje ko zifite inenge. Benshi bahuriza ko umuntu wabaye mu buyobozi bw'igihugu akwiye gukomeza gushyigikirwa na leta kugira ngo hirindwe imibereho ye mibi yatuma bisebesha igihugu.
Amezi atandatu mu by'ukuri ku muyobozi ngewe mbona ari make, kumva muri ayo mezi atandatu ntabwo aba yari yenda yari yakiteguye neza kugira ngo abone undi murimo.
Nibyo koko ko dukwiye kubungabunga umutungo w'igihugu, ariko nanone nta muntu kubakoze nikamere kubakoze nta muntu ujya gabanya umushahara w'umukozi.
Umukozi wa leta ukora neza witanga utajya mu bindi bintu utajya mu nduruburi zazindi za kera, ukwezi kurangira kuri konti ye nta mafaranga ari. Niba bihagaritse no kuvuga ngo niyo nzara yivamo niyo modoka yagendagamo ntazayigurira amazutu.
Abadepite kandi ntibashyigikiye ibigaragara mu mushinga w'itegeko uvuga ko umuyobozi uzajya ufatirwa mu makosa azajya ahita yamburwa ibyo yagenerwaga kugeza igihe inkiko zimugiriye umwere. Ibi benshi mu bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ibya politike babigaragaje nko kubangamira uburenganzira bwa muntu.
Mutekereze umuyobozi mukuru wo mu gihugu cyacu kunanirwa kwishyura umwavoka kubera yuko leta twavuze ngo tujye kubikira
turahamwe n'icyaha n'umunyacyaha. Yenda niyo umuntu yavuga ngo n'abayobozi nta zindi resource uretse ibyo bahabwa, kandi mwese murabizi yuko abantu bafashe imodoka iri kumwenda abana be bigaga, ibyo byose rero one day nta cyakira muhama birahagaze. Inkiko zacu nazo ntabwo tuvuga ngo ni imiseke igoroye zirakora mu munsi umwe zirangize, ibintu biragiye bikubisa amezi atandatu umuntu abaye umwere.
Ministre w'abakozi ba leta n'umurimo Uwizeye Judite yasobanuriye komisiyo y'abadepite ko guhindura itegeko bigendanye n'uburyo bwo guhuza ibyo abayobozi bakuru bahabwa n'abandi bakozi ba leta muri rusange.
Nkumva amezi atandatu rero turamitse tubihuje n'abandi bakozi basanzwe, buriya n'abandi bakozi basanzwe iyo baburiye umurimo bo bakomeza guhabwa biri bya gatatu by'umushahara amezi atandatu. Ayo mezi atandatu abaye rusange mu buryo bwo kugira ngo tugabanye bya bindi byo kwitana ba mwana abakozi basanzwe nabo bakavuga batari ko twebwe kuki bibiri bya gatatu kuki ataho umushahara bose nk'abanyapolitiki bandi basanzwe byaba amezi atandatu abantu bose ni kuvuga guhera kuri kategori y'abayobozi kategori ya kabiri kujyana no kugeza ku bandi bakozi bose basanzwe ese umuntu uketsweho icyaha akagomeza gahabwa ibyo yagenerwaga nta cyabaye then bikarangira abaye umunyacyaha ibyo twamuhaye bizaba recovered gute
impaka zo kugabanya iby'abanyapolitike bahabwa zagiye zumvikana no mu bantu basanzwe cyane cyane abakiri bato batagira imirimo aho usanga bavuga ko abanyapolitike aribo bakwiye kujya bava mu mirimo yabo bakihangira imirimo kuko baba bafite igishoro umugihe nabo bumvikanisha ko kuva ku mirimo nta mperekezi ihagije bahawe bahita binjira mu batishoboye asumita kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, umukuru w'umugambwe FNL yigenga yagatorwa sa mu ntara ya Muramvya n'utwara uwo mugambwe muri komine Mbuye muri yo ntara bafungiye mu gipolisi imuramvya kuveje ubundi kwa kabiri w'iki cyumweru. Abanywanyi ba FNL yigenga imuramvya bavuga ko ari itotezwa bakorerwa. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Abo banywanyi ba FNL yigenga bahagarizwe ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Abafashwe ni Martin Bukuru atwara uwo mugambwe mu ntara ya Muramvya agifatwa yari kumwe n'uwundi yitwa Gerard Nimubona uwo yahavuye acarekurwa, uwundi yafashwe ni Ezekiel Nzoyisenga. Uwo atwara FNL yigenga muri komine ya Mbuye mu ntara ya Muramvya nyene yahagaritswe mu kazi kiwe ka misi yose aho yigisha ku ishuri nshingiro rya Kabuye. Abari kuri iryo shure bemeza ko yafashwe n'abajejwe intwaro kandi ku imodoka y'iperereza ariyo yagiyemo. Fabien Zeyimana, umunyamabanga wa FNL yigenga i Muramvya, asigura ko atavyaha bagirizwa gushika ubiramenyekana.
Ntwatwara umugambwe mu ntara nta mutahi yabamweretse umuhagarika kweyana yaje gufatwa n'imbonerakure nazo nta mutahe zoza zitsanye urwari Mbuye amatwa dusumira ngo barazanye umutahe ariko ko umutahe nta kintu cyanditse ko bazira ni nayo mpamvu no munsi dusaba kumenya igituma bariko baratoteza abantu bacu icyo boba bazira.
Umunyamabanga wa FNL yigenga i Muramvya agereranye ihagarikwa rya bagenzi we n'iterabwoba.
Iri fatwa intumbero turiha ni ukubandanya batoteza ba FNL mu kwanka yuko babandanya bakora ibikorwa byabo bya politiki mu ntara ya Muramvya, aho bashaka yuko umugambo uri ku butegetsi ari wo babandanya ukora ibikorwa bya politiki wonyine mu ntara ya Muramvya. Ubu ni ibintu biteye isoni cyane rwose, nk'ubu twari umugambwe mu ntara afashwe kabiri mu kiringo kidashika ukwezi kose. Nivyo tubona n'ibikorwa by'agatotezo umuntu abandanya agirirwa kubera bitavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi.
Nzeyimana asaba abijejwe bose kugira uko bashoboye kose kugira ngo abanywanyi ba FNL bayoboke agatorwa sa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka barekurwe.
Icyo twosaba yuko ababijejwe bose bohagarika ibi bintu i Muramvya tukabana neza mu mahoro nk'uko twahora muri make kera bitanguye. Muri iyi minsi turabona yuko byarenze urugero, abantu basigaye bari mu bwoba, wariwe wese ndafatwa ujya ku kazi ntagikorana umutima mu nda aguma yicura yuko afatwa umwanya n'umwanya. Muri iyo ntara twari dusanzwe tubanye neza ariko ubu uye vraiment biraduteye umutima uhagaze twese
gushika ubu abanywanyi ba FNL yigenga bafungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Muramvya umushikiriza amanza wa Republiki Muramvya aremeza kwa abo bantu babiri bafunzwe Oswald Nshimirimana amenyesha ko bari kwagirwa kwa matohoza ku byo bikekwa ko bagonze gushinga inzego zindi zikora ku mitumba hambavu yizitorewe n'abanyagihugu Nshimirimana arahumuriza aba FNL n'imiryango y'abafunzwe kwa mateka azokurikizwa ariko umushikiriza amanza wa Republiki Muramvya arahakana amakuru avuga kutwara FNL yigenga imbuye yafashwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonerakure rufatikanije n'igipolisi yabwijwe rya Amerika kuyatanze umutaha uha abapolisi bazwi hisunzwe amategeko Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora ya president mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubizi yabaye kuwa kabiri umurepublikani Donald Trump niwe wegukanye insinzi uwo bari basigiye ku ikubitiro umudemokrata Hillary Clinton yemeye ko yatsinzwe yifuriza amahirwe uzategeka igihugu mu myaka ine iri imbere kandi asaba ko yazaba umuyobozi w'abenegihugu bose kuri iyi nkuru dutega amatwi Eric Bagiruwubusa
Umukandida w'ishyaka ry'abademokrate Hillary Clinton kuri uyu wa gatatu yemeye ko yatsinzwe n'uwo bari bahanganye wo mu ishyaka ry'abarepublican Donald Trump. Madame Hillary Clinton yavuze ko yizeye ko Bwana Trump azaba perezida mwiza ubereye abanyamerika bose. Ariko Madame Clinton wahoze ari sekretari wa leta wa Amerika wari witeze ko abo umugore wa mbere ubaye perezida wa Amerika yanagarutse ku buremere bwo kuba atahiriwe n'amatora. Ubwo yari mu mujyi wa New York ageze ijambo imbere y'imbaga y'abamushyigikiye Hillary Clinton yagize ati birababaje kandi n'agahinda kazambara igihe kinini. Yavuze ko Amerika yacitsemo ibice kurenza uko bamwe babitekereza. Ariko ko kuba abademokrate batsinzwe bagombye guha umwanya umukandida watsinze bakamutega amatwi bakamuha amahirwe yo kuyobora aha yavugaga Donald Trump Madame Hillary Clinton yasabye abamushyigikiye kumva ko batagomba guhagarika guhatanira kugera ku kiricyo kuko bikwiye ku rundi ruhande Donald Trump umukandida uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani nyuma yo gutangazwa ko yatsinze yavuze ko atazibagirwa abanyamerika b'indashyikirwa bamuhesheje amahirwe yo kugera ku ntsinzi y'amateka muri politiki ya Amerika Bwana Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yagize ati umugabo n'umugore bari baribagiranye ntibazongera kwibagirana ukundi ati tuzahurira hamwe ku buryo butigeze bubaho mbere umuherwe ufite imitungo ibarirwa muri za miliyari z'amadolari y'abanyamerika gitezwe ko azatangira akazi ke ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017 uretse kuba perezida wa Amerika azababaye umugaba w'ikirenga w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika utarigeze ugira undi mwanya torerwa mbere utarigeze ujya mu gisirikare cyangwa ngo agire undi mwanya wo mu rwego rwarwo rwose rwo hejuru mu butegetsi bwa Amerika ku myaka y'70 y'amavuko azaba ari nawe mukuru w'igihugu wa mbere ukuze kurusha abandi ubanye muri presidence ya Amerika kuyobora imyaka ine nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yatangazwaga bwa mbere nk'uzahagarariye ishyaka ry'abarepublikani Bwana Donald Trump yabanje gufatwa na bamwe nk'utazagera kure yagiye yasererezwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga n'abanyapolitiki ubwo yiyamamazaga ariko ibintu byamubujije gutsinda uwo bari bahanganye Madame Hillary Clinton uyu Hillary Clinton mu masaha yo mu gitondo kuri uyu wa gatatu yahamagaye Trump amushimira ko yamutsinze yabikoze mbere yuko ageze ijambo kuba mushyigikiye mu mujyi wa New York Donald Trump akikijwe n'umuryango we harimo umuhungu we n'uwo bahisemo kumwungiriza ubwo yari New York yagize ati nemereye mwese abaturage ba Amerika ko nzaba perezida w'abanyamerika bose Umuvugizi wa Presidency ya Amerika Josh Earnest yatangaje ko Bwana Barack Obama Perezida wa Amerika urimo gusoza manda ye yahamagaye Trump kuri telefone amushimira namutumira muri White House. Abo bagabo bombi Perezida Obama urimo gucyura igihe na Perezida watowe Donald Trump babonanye kuri uyu wa kane hani Washington muri Presidency ya Amerika. Yavuze ko guhererekanya ububasha mu mahoro no mu mucyo ari nacyo kintu gikomeye Perezida Obama yagarutseho umwaka ugitangira, kandi ko no guhura na Perezida mushya watowe ariyo ntambwe igomba gukurikiraho. Hashingiwe ku byavuye mu matora, hari amakuru avuga ko umukandida Donald Trump watowe cyane n'abantu bitari byitezwe ko bamutora barimo abazungu bo mu bice by'ibyaro, abagabo n'abataragize amahirwe yo kwiga za kaminuza. Impamvu aba bamutoye bivugwa ko biyumva nkaho basigajwe inyuma mu mpinduka zagiye zibaho mu birebana n'ubukungu, kandi ko bakuruwe na politiki ya Donald Trump yavugaga ko yakoresha aramutse atowe nk'amategeko arebana n'ubucuruzi abimukira, no kuba yaravuze ko azubaka urukuta runini ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico, kandi ko naramukatowe icyo gihugu kizishyura kugira ngo gihangane n'abimukira baza muri Amerika nta byangombwa. Madame Clinton niwe yatowe cyane na banyamuke abagore n'abize amashuri ahambaye. Byavuye mu matora byerekana ko 9 ku 10 mu Banyafurika baba muri Amerika Donald Trump azatangira gutegeka afite kongere yuzuyemo abarepublikani. Nyuma yaho nanone kuri uyu wa kabiri abagize ishyaka byarangiye biganje muri Sena ari nabo bayiyoboye. Ibi bivuze ko abarepublikani ari nabo bazaba bayoboye urukiko rw'ikirenga, kandi bishobora kuzamara igihe kinini.
Uruhagarara.
Urahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Kwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohave bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuru musore ko nanje nkaba murengero mafu
nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
nshuti zacu. Ubunoneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mucegeranyo gishasha cakozwe n'umugwi w'abahinga bigenga baremeza ko leta ya Perezida wa Siria Assad yagize igitero ca gatatu c'ibigwanisho rohonyanganda vyicisha ivyuka bibi ku banyagihugu biwe. Mucegeranyo casohotse mu kwezi kwa 10 uyu mwaka w'2016 ishirahamwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho vyicisha ivyuka kumwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyarakoranye mu mugwi bise Joint Investigative Mechanism JIM batangaza ko gisirikare cya Syria cyakoresheje ibigwanisho birimo imiti ya chlorine mu karere ka Menas mu mwaka w'2015. Icyo cegeranyo gishasha cyasohotse gikurikiye cyasohotse mu kwezi kwa 8 umwaka w'2016 aho uwo mugwi wa JIM watangaje ko igisirikare cya Syria cyakoresheje za kajugujugu zigira ibitero byo mu kirere zikoresheje ivyuka vy'imiti ya chlorine mu banyagihugu bo mu gace ka Sarmin mu mwaka w'2015. Bakaba kandi bari baragize ikindi gitero bene ico mu karere ka Talmenes mu mwaka w'2014. Ico cegeranyo kivuga kandi ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu nabo nyene bagize ibitero bakoresheje ivyuka vyica bita mustard gas mu gitero bakoze mu karere ka Marea mu mwaka w'2015. Abayobozi b'uyo mugwi wa JIM bavuga ko ari ngombwa ko abakoresha canke abafise umugambi wo gukoresha ivyuka vyica babihanirwa. Umuvugizi mu biro vy'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga vya Amerika Mark Turner yavuze ati JIM yemeje ivyo twari dusanzwe tuzi haciye imyaka itari mike. Ati leta ya Assad imaze gukoresha ibigwanisho vyicisha ivyuka bibi ku banyagihugu biwe inshuro zitari nke. Mu ijambo ryashikirijwe n'umuvugizi w'ibiro vya Amerika bijejwe umutekano Ned Price yaraneguye yivuye inyuma uburyo leta ya Assad ibandanya kurenga ku masezerano mpuzamakungu abuza ikoreshwa ry'ibigwanisho rohonyanganda vyicisha ivyuka bibi. Yavuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanye gukorana n'ibihugu bicuditse mu kugerageza guhana abadakurikiza amategeko agenga ikoreshwa ry'ivyuka bibi ibicishije mu biganiro n'ibihugu bicuditse ikabicisha kandi mu kanama ka ONU kajejwe umutekano no mwishiramwe iharanira iziririzwa y'ibigwanisho byicisha ibyuka bibi rya OPCW itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 akanama ka ONU kajejwe umutekano katoye ingingo ya numero 2314 yuko amatohoza agirwa n'umugwi wa JIM abandanya kugeza mu kwezi kwa 18 kugeza mu mwaka w'2016 kugira kanama ka ONU kajejwe umutekano karonka umwanya ukwiye wo gufata ingingo yemerera umugwi wa JIM kubandanya amatohoza ikindi kiringo cy'umwaka. Ivyo ni mu ngingo yo gufasha JIM kubandanya amatohoza kuri iryo koreshwa ry'ibigwanisho byicisha ivyuka bibi muri Syria risanzwe rizwi. Umuserukizi wa Amerika muri ONU Ambassador Michel Sison yarashimishijwe n'itorwa ry'iryo tegeko y'2314 avuga ko akanama ka ONU gategerezwa kunegura kandi kagahana abakora ibitero bakoresheje ibyo bigwanisho. Ati kandi JIM numugwi ukomeye cyane mu kugerageza kubafasha gukora icyo gikorwa. Umuvugizi w'ibiro vya Amerika bijejwe umutekano Price avuga ati dutegerezwa kurungika ubutumwa bukomeye yuko ikoresho ry'ivyo bigwanisho ruhonya nganda bitemewe na gato n'amakungu.
Yari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amakuru tuyaheraheretse kuri incamake y'amakuru. Abanyesudani y'ibumanuko bashika 20 barafuye, abandi bashika 10 barakomereka mu migwano yongeye kwaduka mu minsi ya gatatu n'iya kane mu ntara ya Yambio hamwe n'intara yahoze ari leta ya Upper Nile. Abasirikare ba leta ya Sudani y'ibumanuko hamwe n'abayirwanya babandanya batana kumwikoma kandi bagirizanya kuwasotoye uwundi. Nayo muri Afrika y'Efo, umukuru w'igihugu cico gihugu Jacob Zuma yongeye gukingirwa n'inama nshingamateka, aho iyo nama yanse kwemeza integuro y'itegeko yatanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, integuro yari igamije kumukura ko ubwizigirwa nk'umukuru w'igihugu. Abashingamateka rero bo mu gambwe ANC uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo nteguro, bituma itabasha kuronka amajwi akwiye kugira yemezwe. Iba incuro y'umunani Perezida Jacob Zuma simba ibirego nk'ivyo bimusaba kuva ku butegetsi, aho abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ibyaha bitari bike harimwo n'ivyaha byo kurya ibiturire ndetse no gukoresha ubutunzi bwa leta mu bikorwa vyiwe. Hano muri Amerika naho abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bo mu bisagara bikomeye vyo muri iki gihugu kuva mu gisagara ca New York gushika muri California barongiye kwihereza amabarabara ejo ku munsi wa kane, umunsi ugira kabiri biyamiriza itorwa rya Donald Trump nk'umukuru w'igihugu agira 45 ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru kuri Donald Trump nyene itorwa giwe kuzorongora leta Zumwe za Amerika byatumye abadiplomati batari bake bishira mu mpuzamakungu ONU baterwa n'ubwoba bivanye n'imvugo zo gukumira hamwe no gukengera ONU Donald Trump yagiye arakoresha mu bihe by'imyiyamamazo. Mu myaka 8 heze ONU ikorana na leta ya Amerika, Barack Obama ayirongoye, abategetsi benshi ba ONU muri iki gihe bagafise ubwoba ko Amerika igiye gusubira mu bihe by'umwijima nk'ivyo yigezemwo mu ntwaro ya George W. Bush yakumira ONU mu ngingo yafata zijanye na politike mpuza amakungu. Nayo muri Afghanistan abategetsi batangaza ko abarwanyi ba Taliban baturikije ibombe yatezwe mu modoka ku buserukizi bw'Ubudage buri mu buraruko bw'igisagara cha Mazar Sharif mu gatondo kuri uyu wa gatanu muri ico gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza ariko jewe mbaye mbike abantuye mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.